Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabili nigeni kerezo ya kane miandagaro numa kumbi na mnumina kata anda tuntuti na mwagenzi mashimi ukulikira rabi nzamba kachaka awe daba haimuriwe change maramutsebi banyina homo herere ye ilinja sango uja makuro mkirundi na iyo wakazakuwa shimi kie kuri zingi nguru nguru zikulikira mkwiki hugu muna ma ya gira nye na marungu ye migambwe kuruno wambere iraneguye amajambo amwamwe y'umuganwa Ludoviko Rwagasore aho yavuze ko umuganwa Rwagasore majambo yiwe yashaka ko abarundi bamabazeye imfashanyo zivuye hanze kumuharima Burundi uriyamiriza wivuye inyuma iyo mvugo y'umukuru w'igihugu Shirahamwe Fokode rirashimishwa nire kugwajya Adjutant Chef Benjamin Niyonzima yaramaze umwaka wose afungiwe mu iperereza yagirizwa kuba yarafise amasasu agenewe umuhari w'abagwanyi ngo witwa Giraffe Pacifique nahazwe yarongoye uyu muhari ngo ibyo n'icyizere ko abafashwe bagirizwa gukorana n'imihari igwana bashobora kuba bakiriho Abunguruza abantu bava mu Burundi baza mu gihugu cy'u Rwanda baridogera komiseri atwara igipolisi imuyinga ngo abaka igiturire cy'umurengera aya nayandi ni mukanya sangwe kazi
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Mkuu w'igihugu Evariste Ndayishimiye haranegura amajambo amwamwe ari mu ijambo Ludoviko Rwagasore yaharaniye ukwikukira ku Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko muri iryo jambo rya Rwagasore harimo amajambo atuma Abarundi bama bashaka gusega bagatungwa n'imfashanyo zo hanze yabivuze kuri uno wa mbere mu nama y'abaserukira imigambwe yemewe mu Burundi tumutega amatwi
None iyo ngeso yavuye kuki subira inyuma gatoya kapitale y'u Burundi yari Gitega kapitale y'u Rwanda Kigali kapitale ya Est Congo Goma Bujumbura yari kapitale ya twese abafunksionari mu Burundi barababirigi abakongomani abanyarwanda n'abarundi hageze kuri independence umva twahembwa n'ababirigi hageze kuri independence abanyarwanda batahi wabo mu gihugu cyabo abakongomani batari mu gihugu cyabo abarundi bacaguma bifata nk'uko umenga baracara abafunksionari b'ababirigi no kuvuga twasigaye tugumirije ababirigi i Burundi tubugira intara y'ububirigi turabakozi b'ububirigi duhembwa n'ububirigi nabo bacara duha imfashanyo ndakubwiye je nari nzi yuko amwe Rwagasore yavuga ngo vunujijere par nos actes et votre satisfaction sera notre fierté nari nzi ko yabwira abarundi kubwira ababirigi ngo vunukijere no vuba ni buri kurakorera none ntiyabivuze uko nyine ngo namwe bari birigi mwatureze nimudufashe mu bukene bwacu ntituzobahemukira tuzobandanya dukora neza ari mutwizere kuko twikuke turakuze vunukijere par nos actes et votre satisfaction sera notre fierté iyo esprit niyigenza fonctionner
umuhari nkunda gihugu mape Burundi buhire uriyamiriza wivuye nyuma imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yifatiye mu gahanga umugana wa Ludoviko Rwagasore no kumwambika ibara kubwa liberali bashira kandi umuvugizi wa mape Burundi ngo ivyo Ndayishimiye yaraye ashikirije ni kinyoma cambaye ubusa kurikira liberali bashira kandi
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye koreye inkonishushe umugana Ludoviko Rwagasore yiguza abarundi afite imyaka 29 hagira hahera imyaka 65 agandaguwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiriza umugana Ludoviko Rwagasore ko yakoreye ababirigi ko ari we yasize ingeso mbi zo gusega iyungane Vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Umukuru w'igihugu yarikuye mu ijambo ryose muganura Ludoviko Rwagasore yavuze mugambwe wiwe weje gutsinda amatora ariryo ragi yasigiye abarundi. Umuganura Ludoviko Rwagasore yashatse kuvuga yuko abarundi biteguriye kurongora uburundi bisunze iteka n'itekane bisunze inshingano cyo bita responsabilité mu Faransa kuba karorero keza ku barundi bose exemplarité no kubazwa ivyo biyemeje kurangura bimwe bita redevabilité ivyo byose bakabikora bisunze iteka n'itekane ivyo bita dignité de Burundi kandi bakabikora ku nyungu z'abarundi bose na cane cane bagashira mu ngiro ingene abarundi babona uburundi ingene bwo twagwa ariko no kwita la conception de Burundi de l'intérêt général. Umugano Ludoviko Rwagasore muri iyo jambo yarashikirije arerekana neza yuko bazokwisunga akaranga k'abarundi bijanye n'ukubaha n'ubukundanyi fraternité na cane cane n'ukugira imigendranire myiza n'ibindi bihugu harimwo ububirigi. Hanyuma rero yasozereye ijambo ryiwe avuga ati vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Umuhari w'ikorwa nkunda gihugu map rundi buhire uriyamirije bimwe bikomeye cyo kinyoma kibishe. Umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu map rundi buhire ukaba uhamagariye abarundi bose cyane cyane ugwaruka kugira tuvire hasi rimwe duharanire mu mvugo no mu ngiro iragi umugano Ludoviko Rwagasore yasigiye abarundi naryo akaba ariryo yavuze ati insinzi izoboneka mu gihe abarundi twebwe nyene tuzoba twubatse Burundi bwiteka n'itekane burangwamwe amahoro umurundi wese agira akanyamuneza kandi atera imbere.
Inzamba
ishirahamwe Fokodengo ryakiranye umunezero mwishire kugwajya Jean Chef Benjamin Niyozima yaramaze umwaka wose apfunzwe iyo shirahamwe rimurondeza nyuma yaho ahagarikiwe n'iperereza ryamukuye mu kibumbu mu kwezi k'umunani 2025 yagirizwa kuba yarashiriye amasasu umuhari uvugwa ko witwa Muvuma Girafe Pacifique yanahazwe yarongoye Fokode havuga ko iryo rikugwa ry'uyu musirikare ritanga icyizere ko hari abantu bafashwe mu mwaka wa 2025 bagizwa ko bakorana n'imihari y'abagwanyi bashobora kuba bakiriho kurikira Pacifique ninazwe.
Ibyo biratuma rero ubutwizera ko mu bantu benshi bafashwe muri 2025 bagirizwa ko bakorana n'imihari y'abagwanyi bishoboka ko hariho abakiri bazima na hatagakuru na gatoyi kabo dufise. Ni nayo mpamvu dufashe kano kanya kugira ngo dusabe abatwara iperereza documentation n'abatwara iperereza rya gisirikare ko bova mu gacerere bakavuga aho bagiye barafata wabakiriho bakabashira habona hanyuma abo bo barishye naho nyene bikamenyekana kwa bo bantu batakiri bazima. Ngaha twoshora gutanga uburoro bwabo twagiye turamenya nko nk'abagirijwe ko bari bakorana n'umuhari uyo Muvuma Girafe uyu muhari Benjamin Niyonzima yari yafatiwe twotanga akaruro ka Fabien Zigimana bena Jean Bertrand twagira Yezu bafashwe itariki 29 z'ukwezi kw'indwi muri 2025 bafatirwa hariya mu Gisuru mu ntara yahora yitwa Ruyigi. Gushika ubu abo bantu bafashwe nta gakuru kabo ntawuzwi ntawuzi by'ukuri iyo bajyanywe. Mu kwezi k'umunani kwa 2025 harabudwe cyane ifatwa rya Dieudonné Niyukuri batazira Rabin nawe yaraje ava mu gihugu cy'u Rwanda araheza afatirwa hamwe na bagenziwe barimwo Erwa Nkuru Nziza hariho nka Bena Nduwimana harimo kandi n'uwitwa Bonaventure Nkuringoma we yarasanzwe ari mu Burundi bari baje kumusanga mu Burundi hari kandi nabandi bitwa ko bakorana na Rabin bafashwe imbere yiwe n'abandi bagiye bafatwa inyuma yiwe.
Abashoferi b'amamodoka bunguruza abantu bava Bujumbura baja mu muji wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda bararajwe ishinga n'ingendo y'umukomiseri wa Muyinga amaze iminsi agira umukwabu afata amamodokari yabo bamwagiriza kubatangisha ibiturire yitirira amande kandi atana hamwe yanditswe n'inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Nkuko mu basaferi bazivugira ngo uwo mukomiseri afata amamodoka yabo akabaka amafaranga anagera ku miliyoni mbere ngo hari n'abamaze iminsi irenga cumi barafungiwe amamodoka kubera kubura uko barihaye amafaranga. Abandi nabo ubu ngo baheze i Kigali kubera gutinya ko amamodoka yabo afatwa.
Uyu mukomiseri mushasha we Muyinga aratubangamiye cyane cyane ariko byumve nta mushoferi akora kuri rimwe Abuja Kigali agikora umutima uri mu Rwanda. Ibaze ko aheruka gufata imodoka zigera ku icumi arazifungira ku mupaka rero kenshi duca tuzinduka kare kare cyane. Ubu duhaguruka isaha indwi z'ijoro basha kugira dutanguranwe nawe atarashika ku kazi. Aho rero mu nzira aho uca uca ku mupolisi wese ugendera mupfumbatisha amafaranga atari munsi y'ibihumbi ijana by'amarundi. Aba nabo batanguye imikazo nk'iyo kuvaho bumviye sha ibyo umukomiseri. Ubu tuvugana hari abashoferi bagenzi bacu baheze mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kuko ariko arafata imodoka zivayo kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ngo babyitira ngo ni transport non tourist. Ariko turabizi neza ko baba ariko bararondera amafaranga y'umurengera gusa kugira batunanize. Ubu wumve ko batangisha amafaranga atari munsi y'umuriyoni uca wibaza ayo mafaranga kuyatanga wagiye kuronderera umuryango urumva hari icyo usigaranaga abasha.
Bagasaba inzego zo hejuru zibijejwe ko dukwihutira gukemura icyo kibazo kibugarije kandi bamenyetse n'icyo bahogwa n'uwo mukomiseri w'Imuyinga bavuga ko akazi kabo ubu gahagaze kubera we.
Urakoze Pierre Gahungu ino ngacyo dusozera no makuru nk'abashimiye mwebwe mwese muteze yombi ngashimira n'abagenzi anje umwe wese witi ciwe bamfashe kubatorokaniriza mugire aho mamubahwe mubanye n'umubyanyu na gahwate.